Turashimira kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungara yaho muratwumva tanga umanzi kuri FM 88 n'ibiti 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ininahazwe muri studio 12 y'ijwi rya Amerika. Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahiwacu Boys azwi ku izina rya Bruce Melody aracari mu minwe ya polisi y'u Burundi ku muhingamo uno munsi yatanze miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi n'amadolari 200,000 asabwa n'uwitwa Tusamba Nkuwiha ariko hakurekurwa nk'uko byari byitezwe bongera kumusaba izindi miliyoni 30 z'indishi yakababaro. Ni inkuru rero ikomeje kuvugisha benshi mu karere k'ibiyaga bigari.
Umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza, umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishimba. Ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hataza n'iyo bariyeri ku mpande zombi. Ubona ko n'abahanzi b'Abarundi iyo baje mu Rwanda baba bisanga rwose, turabakira. Iki kintu cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose.
Mike Karangwa ni umunyamakuru akaba n'umusesanguzi mu bijyanye n'imyidagaduro mu gihugu cyo mu Rwanda, muraza kumwumva ku buryo burambuye handi hato. Mu gihugu cy'u Burundi abigisha barenga 10,000 bo mu myaka ya gatatu y'ishuri nshingiro ku rwego rw'igihugu bariko barigishwa indinganizo nshasha y'ivyigwa isubirira yahahora. Yageze hirya nino ku isi, Ubushinwa bwagirije ishami mpuzamakungu ONU guhagama no gushigikira mu bidakenewe Amerika n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ku mugabane wa Afrika, Tigray yatangaje ko ingabo za Ethiopia n'iza Eritrea zakoze ibitero ku nteko zo mu ntara ya Tigray. Ibyo ni ibiwano makuru yose duce ku masonga, turarambura mu kanya isase mu hafi y'amaradiyo yanyu. Tuyahera ku by'Ubushinwa n'amakunga, hico gihugu cagirije ishami mpuzamakungu ONU guhagama no gushigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu bidakenewe. Ni nyuma yuko urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rusohoye uno munsi icegeranyo cari kirindiriwe cane. Ico cegeranyo kigabisha ko Ubushinwa bushobora kuba bwarakoze ivyaha vy'agahomera bunwa mu ntara ya Xinjiang. Fidele Niyongabo, ibindi buri muri ico cegeranyo ni biki?
Icyo cegeranyo kivuga ku buryo burambuye ku ihohoterwa ry'agateka ka muntu, harimo gufata abantu bunyamaswa, kubakoresha ibikorwa biruhishije vyakorewe abayisilamu baba Ugur n'iyindi migwi y'abayisilamu bari kurushi mu ntara ya Xinjiang iri mu burengero bw'Ubushinwa. Icyo cegeranyo cemeje ibirego amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ibihugu byo mu mahanga n'aba Ugur baba mu buhungiro bashize ahabona mu minsi iheze. Icyo cegeranyo cyafatiye cyane cyane ku makuru yegeranijwe mu kiringo cy'imyaka itari mike, harimo urugendo rwo kwirabira kugenda ibintu byifashe mu ntara ya Xinjiang. Michel Bachelet n'umugwi yararongoye bagize muri iyo ntara mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Yamara icyo cegeranyo nticavuze ko iby'Ubushinwa bwagirizwa mu ntara ya Xinjiang ariho nyabwoko, nk'uko abashinga amateka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu bitari biketse mu burengero bw'isi babitangaje. Bizashimishije bamwe baharanira agateka ka muntu. Icyo cegeranyo kivuga ko muri iki gihe amakunga ategerezwa rero gukurikiranira hafi mu buryo bwihuta uko ibintu byifashe mu ntara ya Xinjiang.
Fidele Niyongabo, turacari kumwe. President w'Uburusiya Vladimir Putin ntazokwitaba imihango yo gushingura Mikhail Gorbachev yahoze atwara ubumwe bw'abasovietike. Iyo mihango izoba ku munsi wa gatandatu. Kweriki atazoyitaba? Fidele Niyongabo, turacari kumwe.
Umuvugizi wa President Putin Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru no munsi kwa kane ko Putin yagiye gusezera ubwa nyuma Gorbachev mu gitondo cy'uno munsi kwa kane, igihe ashira urugori rw'amashugwe imbere y'ibitaro byo ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow, aho Gorbachev yitabiye Imana ku munsi wa kari. Peskov avuga ko amabanga President Putin yari yategekanije atazomurekurira kuja ku maziko ya Gorbachev ku itariki zitatu y'uku kwezi kw'icyenda. Yavuze ko ariyo mpamvu yatumye amusezera uno munsi kwa kane. Peskov yongeye avuga ko Leta iri kifasha gutegura amaziko ya Mikhail Gorbachev. Yatangaje ko President Putin yateguye kuja mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Kaliningrad. Gorbachev azoshingurwa mu kaburi kitwa Novodevichy kari ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow, iruhande mutambukanyi wiwe Raisa, inyuma y'ibirori byo kumusezera. kuba Perezida Putin yafashe ingingo yo kutazoja ku maziko ya Gorbachev vyerekana ukugena abategetsi b'Uburusiya babona iragi giwe. Ibihugu byo mu rurengero bw'isi byarahagije Gorbachev kuba yarahagaritse imishyamirano yahi hagati yavyo n'icahoza ari umwe bw'abasoviyeti. Yamara benshi mu Burusiya baramuzira bikomeye kubera ingingo yafashe zatumye ubumwe bw'abasoviyeti busenyuka mu mwaka w'1991 bituma abantu miliyoni n'imiliyoni baja mu bukene.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi tukayabandaniriza ku mugabane wa Afrika. Neza neza mu Ethiopia, umuvugizi w'inteko za Tigray yatangaje ko inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea zakoze ibitero uno munsi kwa kane ku nteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Fidel Niyongabo acari kumwe natwe makuru agezeho ijya nino ku isi.
Yatangaje ku gisagara cha Adibayo chatewe n'inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea ziturutse mu bice bine. Yagize ati umwansi yakoranije inteko nyinshi cyane muri Eritrea kandi muri iki gihe yatanguye ibitero ku butaka bwa Tigray yifatanyije n'inteko zo muri Eritrea. Mu butumwa yacishije ku rubuga Twitter, Reda yavuze ko inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea zatanguye ibitero bikomeye cyane mu gitondo cya kare cy'uno munsi kwa kane mu karere ka Adibayo. Leta ya Ethiopia yoyo yagiriza inteko zo mu ntara ya Tigray ko arizo zatumye ingwano isubira kwaduka. Yatangaje ko ibitero by'inteko zo mu ntara ya Tigray byiyongeye bigatuma abasivile batari bake bahasiga ubuzima abandi bagati ingo zabo mu gihe n'inyubakwa zasenyuwe. Leta kandi yagiriza umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyafunyo wo mu ntara ya Tigray ko unyuruza imfashanyo y'ibifungurwa zigenewe abanya Eritrea bashonje. Amaranta itangazo rya leta ya Ethiopia ryavuze ku buryo butomoye ku bitero inteko zayo n'iza Eritrea ziregwa ko zakoze mu buraruko bushira uburengero bwa Tigray. Intambwe zose ziragirizanya kuba zarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yarasabye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF guhagarika ingwano bidateze.
Fidela ikigega mpuzamakungu FMI cemereye amafaranga agera ku majana atatu muri yaridi ni miliyoni amajana atatu y'amadolari nk'ingurane izohabwa Zambia mu kiringo cy'amezi 38.
Ni intambwe ikomeye mu mugambi w'igihugu cya Zambia gutunganya gushaka ibyerekeye amadeni yacu hamwe no gusubira kunagura ubutunzi bwasinzikajwe n'isesa gugwa ry'amafaranga ya leta hamwe n'ingaruka z'ikiza cya COVID-19. Kwero gwego nshingwa bikogwa bw'ikigega mpuzamakungu FMI gwemeje amafaranga bizoca bituma hafi miliyoni 185 y'amadolari atangwa kuno nyene. Ibihugu bitanga ingurane biyobowe n'Ubushinwa n'Ubufaransa vyaremeye mu mpera z'ukwezi kw'indwi kuganira ivyerekeye gutunganya gushasha amadeni y'igihugu ca Zambia. Ingingo ikigega mpuzamakungu FMI cakiye neza mu kuvuga ko yatumye gishyiraho umugambi wo guhingurane ico gihugu. Umuyobozi ajejwe imirimo ya misi yose y'ikigega FMI Kristalina Georgieva yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Zambia ibandanya guhangana n'ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi hamwe n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane. Georgieva avuga ko ingurane ikigega FMI cemeje izofasha ubutunzi bwa Zambia gutera imbere kurushiriza. Amenyesha ko mu bizosabwa ico gihugu harimwo kugabanya amafaranga gikoresha, kiratunganya neza isata cy'ubutunzi, kikongereza amafaranga ava mu matagisi.
Kadushimire Fidel Niyongabo yamanye natwe mu gice cya mbere cy'amakuru agezeho hirya no ku isi ku ijwi Amerika yo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhera kuri dossier ya Bruce Melody n'u Burundi. Umuririmbyi w'umunyarwanda Itayi wacu Bruce azwi ku izina rya Bruce Melody aracari mu minwe ya polisi y'u Burundi. Amakuru dukesha bariko bakurikirana hagufi no dossier vya hagufi mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko Melody yatanze amafaranga yose yari yasabwe n'umugwiza atunga yitwa Tusaba Nkuwiha asanzwe anategura ibiteramo. Ayo mafaranga harimo amadolari 200,000 yamuhaye ategura igiteramo yarabwirije kuzamwo mu Burundi mu icyo mwaka uheze, ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya n'izindi miliyoni 30 z'amarundi. Umugwiza atunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi gutya akamusaba kuyamusubiza. Akimara gutanga ayo mafaranga yose, polisi yari yemereye ubuserukizi bw'u Burundi bw'u Rwanda mu Burundi ko ica irekura Melody Arari kugwa gato, aliko asubira gufatwa asabwa gutanga izindi miliyoni mirongo itatu zindishi ya kababaro. Imbere yuko asubira gufatwa yari yabwiye amenyeshamakuru ko bamwe hamwe bo murekura atacobuza ko yoteramisha abakunzi biwe nkuko zari bitegekanijwe. Kwa bateramisha ejo kwa gatanu no kwa gatandatu agira ati nako mbabaye naho bondekura ejo mu gatondo no teramisha abarundi nta kibazo. Polisi ya Marayo ejo yari yavuze ko uko bigenda kose Bruce Melody atagiteramo na kimwe agikoreye mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Mike Karangwa umenyesha makuru akaba n'umusesanguzi mu bijanye n'imyidagaduro mu Rwanda. Amubaza uko bamenye ivyifatwa rya Bruce Melody nuko bavyakiriye.
Byatangiye bisa nk'ibihuha ariko n'ubundi kuri kwaramenyekanye ko yafashwe ku munsi w'ejo akigera ku kibuga cy'indege baramwakiriye mu gihe yari mu nzira agana ahari kubera press conference nibwo abapolisi bamufashe. Ariko ibyo bamuregaga ntabwo ntekereza ko byari bishya mu matwi ye, yenda hashobora kuba harabayeho kubyibagirwa cyangwa se kutabiha umwanya cyane, wenda ndavuga muri kimwe ye kuko buryo umuhanzi hari igihe ibyo kuri bari byo twari umwanya. Ariko ubundi yari abizi ko ni ibintu bimaze imyaka, yagombaga kujya kuririmba i Burundi hashize igihe muri 2019 agira ngo ariko urumva ntibyari byoroshye kuko twari mu bihe bya COVID-19 n'umwuka wa politiki atari mwiza cyane hagati y'ibihugu byombi. Icyo gihe igitaramo kirahagarara ariko amakuru ahari nuko bari baramuhaye avance. Iyo avance rero pareke atayi yayishubije. Ikibazo ngira ngo we yasobanuye ko amafaranga yari yahawe management iza guhinduka, rero urumva ariko ni ideni nyine ryambarwaga. Umugabo w'umurega witwa Toussaint ni umuntu uzwi usanzwe utegura ibitaramo. Ntekereza rero ko habayeho yenda uruhande rwa Bruce Melody kutamwegera ngo banegosiye hakiri kare, uwo yenda nawe bikaba ari impamvu yafatiranye abonye Bruce Melody agiye i Burundi gutegura igitaramo agahita afatirana uwo munsi. Ariko rero nkavuga ko habayeho ka miscommunication, nanone ko timu ya Bruce Melody yari imaze igihe, ari manager we yari amaze igihe n'abamutegurira nabo bakagombye kuba yenda barakoze negotiation hakiri kare n'uriya mugabo kugira ngo bitafata intera y'uyu munsi. Kuko Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe cyane i Burundi, sinashidikanya ko yari kugira konseri nziza cyane, ariko urumva byajemo ikintu kitari cyiza mvuga ko kitari gikwiye.
Amakuru turi kubona acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga nuko ari amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amarundi amaze gutangwa. Mukanya rukomeje ko hari avance yari yarafashe, nuvuga ko aya mafaranga atanzwe ni kuri aya avance yatanzwe yasubije cyangwa
cyeza ko uriya mugabo Toussaint yashizemo yenda umujinya cyane reka mbyite gutyo, kubera ko yenda uruhande rwa Bruce rutamwegereye kare kuko ariya ntagariye amafaranga yatanze. Wundi Bruce Melody yavuze ko yarahaye ibihumbi bibiri rero ntabwo bihwanye nariya. Ariko uriya mugabo urumva yahise afata ibyateguye icyo gihe byose, ibyo yatanze byose abigereka kuri Bruce Melody. Ku ruhande rwanjye nk'umuntu nanjye umenyera imyidagaduro, ndi umunyamakuru imyidagaduro imyaka myinshi, ntegura ama event, ntabwo ntekereza ko ku ruhande rwa Tuse nawe yagombaga kubigenza kuriya, yagombaga kwemera bakaganira. Kuko n'ubundi iyo konsere icyo gihe Bruce Melody ntiyaririmbye ariko Kidumu yararirimbye. Ntekereza ko hari kuboneka rero uburyo bwo kumvikanira hagati ye hatajemo n'agahimano. Ariko ariya mafaranga wabonye yajeho akazamuka kugera kuri uriya rwego, hajeho n'ikintu cyo guhimana. Ariko rero hari ibintu nagira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika basobanukirwe. Muri bino bintu by'imyidagaduro hazamo parametre nyinshi. Abantu bategura ibitaramo mu mpande hirya no hino, rimwe na rimwe hari igihe nabo ubwabo basa nk'abari muri competition, nabo bakazamo bakatsa umuriro. So no muri no case ya Bruce Melody icyo kintu ntabwo twakirengagiza, kuko hari n'abantu bamwe na bamwe b'i Burundi basanzwe bategura ibitaramo nabo batari bishimiye kubona muhanzi w'umunyarwanda genda kitegurira konseri Burundi, bati yaje kwitegurira amafaranga yose azayatwara. So ibyo nayo ni amaparametre asanzwe aba muri showbiz, ariko navuga ko atari meza cyane, abantu baba bakwiye kurwanya cyane. Turizera ko yenda haza kuboneka igisubizo ibintu bigasubira mu buryo na konseri ya Bruce Melody ikaba, kuko iriya konseri itabaye ntekereza ko si Bruce Melody yaba ufeyirinze gusa, ntekereza ko n'imyidagaduro y'i Burundi yaba ufeyirinze, kandi haba haje n'ikibazo byagorana ko bazongera kubona abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmbirayo, kandi ubundi bari basanzwe bagiye bakaririmba neza bagataha amahoro.
Aho niho nagiye kubaza ko ibi bidashobora guca intege abandi bahanzi b'abanyarwanda.
Ntabwo ari ubwa mbere abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmba i Burundi n'ab'i Burundi bakaza kuririmba mu Rwanda, kuko buriya ni ibihugu byacu, dusangira ururimi, dusangiye umuco. gusa iki kintu kiba kijemo nyine gishobora gutuma habaho kwikandagira habaho kugenza make rero ndatekereza ko bitaza kugera kuri iyo ntera ndatekereza ko n'inzego z'ubutabera zagakwiye gushyikira ihame ryo kumvikana cyane kugira ngo bumvikanishe impande zombi kuko burya umuhanzi umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishima ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hatazemo iyo bariyeri ku mpande zombi ubona ko n'abahanzi b'abarundi iyo baje mu Rwanda baba bisanga rwose turabakira mu mastudio mu maradiyo tukabakira abategura ibitaramo by'i Burundi iyo baje naha turabakira ku buryo iki kintu cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose.
Mike Karangwa, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imyidagaduro ukorera mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Tima ishime na wetu gukenguru kile kwa tuwarijre iwazo bitandukanye Mike Karangwa ariko ntugende tugusabe ugumane mikro uducishije amaso ibivugwa kuri nonkuri ya Bruce Melody biri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane Facebook. Tim havugwa make.
Urakoze Diane, ngira ngo mu kirundi muravuga ngo urantunga ushaka kuvuga ngo umbabarire ninza gusoma ikirundi nabi. Reka duhere ku butumwa bwa ambasaderi Willy Nyamitwe wagize ati icyo nshima abanyarwanda bari muri iyi space bazi gutandukanya business na politique. Hari abarundi bashatse kubihindukizamwo politique ariko ingene babasubije ku murongo uca ubona ko hari abantu banka igihugu cyabo kite kandi biteye isoni. Arangiza rero agira ati dukoreshe ubwenge. Indi bitwa Saxo Sankis Gahimbare yagize ati igihugu cy'amata n'ubuki. Naho Elise Bimenyimana we ati hari imyidodombo y'abarundi bamwe n'abaririmbye bavuga ko abagwiza tunga bahamagara abanyamahanga bakaza kurya amahera y'abarundi kandi abarundi bashoboye akazi hoba hari isano ufitanye n'ifungwa ryiwe hamwe n'iburizwamo ry'ibitaramo byiwe. Naho uwitwa Eric kese babiri nzamwimana ati iyo bamureka agakora ibitaramo ko yari ku butaka bwa Ntare ahejeje bakamupfungira amayira kuko numva n'uwa kabiri nawe aca ahomba. Naho Saidi nahishakiye ati ni bisanzwe na Vic Fizzo yarafunzwe mu Rwanda. Naho uwitwa Elvis Silva Junior ati nta basuma dushaka ese ubundi ho aho iwacu bari babuze umustari akomeye gusumba Bruce Melody duhe agaciro ivi iwacu abanyamahanga ntaco badusumbya. Naho Dorote igira imbabazi ati ubona atari shitani cyo kimenyetso cyonyine cy'amaboko yiwe ni caba Fimaso ana bundi icyashaka kuvuga ariko uwitwa Ariela Hiranezeza ati nje mbona ibintu biri ko biba iki gihe biteye ubwoba n'agahinda gusa ntimwihebure tumusengere kuko na Petero yaravuye mu ibohero kandi yarakuye Elisa mu maboko y'abagomba kumwica. Uwitwa Antoine Majambere ati oya Burundi si bubi kandi buraha agaciro abanyamahanga gusa usanga ari amabifu y'abaririmbyi bamupfuhiye babandi kuko abatwaye akazi cyangwa inote. Aha ngaha twabwira abakunzi b'ijuru ko amabifu yashatse kuvuga hari ari ibibazo bya biri hagati y'abantu n'abandi. Justin Ndayishimiye ati kurya ni ukwishyura. Reka turangirize ku butumwa bwitwa Nimbesha Hobon ati ni ibisanzwe gusa bari kumvikana hama agatanga kashi y'abandi mu ibanga hama agakomeza ibikorwa byiwe. Diane.
Urakoze Tim. Abari ko ratwumva iyo nkuru murayibaza kwiki kuri Facebook yacu murahasanga inkuru zibiri. Ya mbere ni igihe agifatwa, ya kabiri naho ni igihe polisi y'u Burundi maze kwemera ko yamfungishije icamaso. Mugende kuruga rwacu kwa Facebook mugire ico muyivuze ko kandi tugende tunabibukije ko atari ubwa mbere gisata cy'umuziki hagati y'u Rwanda n'u Burundi kibayemo udutotsi mu 2015 nyuma yaho ubutegetsi bwanya kwigendera Pierre Nkurunziza buhatse guhirikwa. Leta y'u Burundi yatanze itegeko ry'ukata muziki w'u Rwanda n'umwe wovugira ku maradiyo yakorera muri ico gihugu ico gihe. Tumira amate gato hama duce tuja mu Rwanda naho. Gace gatonya k'indirimbo sawa sawa ya Bruce Melody ariko turabandanya n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu bindi ibisata. Ku nshuro ya 18 ejo bukera kwa gatanu mu Rwanda hazoba umuhango kwita izina abana b'ingagi. Bizobera mu karere ka Musanze kari mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'iyo ntara na bamwe mu banyagihugu bakavuga ko umusaruro uva mu gusura ingagi muri parke y'ibirunga umaze kubateza imbere. Asumta Kabuye no mihango izo kwitabirwa n'abategetsi batari bake.
Umuhango watumiwemo abayobozi batandukanye n'ibyamamare biturutse hirya no hino ku isi mu ntara y'Amajyaruguru yakiriye umuhango na karusho kuko bifasha guteza imbere intara n'abayituye. Madamu Nyirarugero Dansira uyobora intara y'Amajyaruguru yasobanuye ko intara ayoboye maze guhabwa amafaranga arenga miliyari eshatu aturutse mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga. Yemeza ko uyu musaruro umaze kuzamura imibereho y'abayituriye.
Ishinga igera kuri 532 yatewe inkunga n'umusaruro ukomoka ubukerarugendo bukorerwa mu iparike y'ibirunga. Iyi mishinga rero ikaba yarafashije abaturage bacu kwiteza imbere, yaba ari mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi, ubworozi. Uretse ibi ngibi, abaturage babonye akazi hari muri parike, bafata n'amafaranga buri kwezi. Iyi gahunda yagize uruhare rukomeye mu kuzamura imyumvire y'abaturage, aho bamwe mu baturage bajya mu bikorwa by'ubushimusi uyu munsi ari uba mbere mu kubungabunga ingagi.
Umuhango wo kwita izina abana 20 b'ingagi bavutse mu mezi 12 ashize ubaye mu gihe hari hashize imyaka 2. Ibi bikorwa bitakibera mu ruhame kubera icyorezo cya COVID-19 cyayogoje isi. Abacururiza mu karere ka Musanze batangaje ko kuri iyi nshuro habayeho akarusho ku bucuruzi bwabo. Uyu ayobora imwe mu moteri ikorera muri ako karere.
Tumeze nk'abantu biteguye kwakira umugeni. Ko urazi ko mu myaka yatambutse iyo ngiyo ibiri ndi kuvuga nyine byabaga online. Ariko ubu ngubu n'abaturage bagiye kuri site bagiye hariyaho bitira izina abana b'ingagi. Navuga ngo hari ambiance yongeye kugaruka, abantu bongeye kugira icyizere cy'ejo hazaza. Benshi barimo baragenda baza, abandi baracyari guhamagara basaba amacumbi. Ukabona cyane nko mu mahoteli imvuma zongeye zabaye nyinshi, ndetse navuga ngo ni umunsi ku rwego rw'amahoteli tuba twiteze ko turagira icyo twakira.
Abafite amahoteli mu karere ka Musanze bavuga ko ibyumba hafi ya byose byafashwe. Abaturage nabo basabwe kugira isuku kurusha uko bari basanzwe.
Yabashyitsi babara turitegura neza tukamera neza, ukakaraba, ugasokoza, ukambara kenda keza n'udukweto.
Babandi bacuruza ibisheke bamwe no kuva mu mihanda nyine umuntu yiteguye umushyitsi ashyira akarusho. Namwe nawe mereye gucarashara ku muhanda, imyanda ku myenda ntawe ushobora kuhagera, ni ukuza ku muhanda wisukuye.
Tugomba twe nk'ababyeyi tugomba gusukura abana bacu kugira baze ku muhanda basa neza nta mwanda bafite.
Nta kenyeye naryoje ngiye kureba ibyo byana by'ingagi.
Kugeza ubu ingagi 350 nenye zimaze kwitwa amazina kuva uyu muhango watangira mu mwaka w'2005. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB itangaza ko umusaruro uturuka muri za pariki havamo 10% ashyirwa mu mishinga y'abaturage bazegereye. RDB ivuga ko miliyari zisaga 7.9% z'amafaranga y'u Rwanda zashyizwe mu mishinga y'abaturage irenga 880 kuva muri 2005. Muri iyo mishinga isaga 500 yakozwe n'abaturage bo mu karere ka Musanze begereye parike y'ibirunga. Mu bashyitsi baturutse hanze bitabiriye uyu muhango nk'uko urutonde rwabo rwatangajwe na RDB hagaragaramo umunyamabanga mukuru wa Francophonie Madame Louise Mushikiwabo uri mu bazita izina ababana b'ingagi. Harimo kandi umunyakote d'Ivoire wamamaye mu mupira w'amaguru Didier Drogba. Harimo igikomangoma Charles wo mu bwami bw'Ubwongereza uzita izina abana b'ingagi akoresheje ikoranabuhanga, ndetse n'abandi banyacyubahiro baturutse hirya no hino ku isi. Asumta Kabuye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuye, urakoze. Inkuru ivunaguye na nace ku masonga nk'itangura. Abigisha barenga 10,000 bo mu myaka ya gatatu y'ishuri nshingiro ku rwego rw'igihugu mu Burundi bariko barigishwa indinganizo nshasha y'ivyigwa isubirira iyahahora. Iyo nayo ikazotangura gutangwa kuva mu ntango z'umwaka w'ishuri ugiye gutangura. Inkuru irambuye muraza kuyumva mu makuru yacu yo mu gitondo. Mu Burundi kandi ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma abagendana ingwara zo mu mutwe batavuzwa. Abagendana izo ngwara bakazisinzikara gushikaho bayerera mu mabarabara yo mu bisagara. Iki kibazo uko kifashe turabibaza Thierry Ndayishimiye, menyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda.
Mu nama rukokoma ku bijanye n'igisata cy'indero yo kuva ku genekerezo rya 14 gushika ku rya 16 kwezi kwa gatandatu uno mwaka 2022 nta kindi abayitavye basaba leta y'u Burundi.
Bamwe mu bajyango babagendana indwara zo mu mutwe bavuga ko bafisa mikoro make yo kuvuza babo bagwaye nabo mu ntara ya Cibitoke. Babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko imiti y'abagendana indwara zo mu mutwe izimbye cyane. Donatien Ndikumagenge wo ku mutumba wa Rugeregere muri komine ya Rugombo ari muri abo.
Tafite ikibazo cy'ubukene twajya mu madeni baracyane ingurane y'ibihumbi ijana ariko imiti yafata ibihumbi ijana na bine n'amafaranga amajyana bine n'amajyana n'ubu ntaturaruha ngo tuce kuyarisha kujya gutora iyindi.
Eka n'abahoze bagendana izo ndwara zo mu mutwe mu ntara ya Cibitoke bari mu bemeza ko imiti y'izo ndwara izimbye cyane. Gorete Sabyimana na Diane Ndereyimana bo ku mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo barigeze kugwara izo ndwara.
Iyo miti ntabwo noyifata kuko mahera jesis kuko nacenda uheba ukwezi kumwe nace numva nakitse ncanda yiheba kuva icyo gihe ntangorane numva kuko narayimizi yo bampa yose irahera
bivana no buryo kuko tafise uburyo bojana umuntu kwa muganga urabona nkuu nkagiye mfatwa shira hamwe nari mujyangeze ace baraba nkene umujyango uyu ngo wanganya baraba ngene wafashe kugira ngo nabe kuno ronka mitende nkire nkabandi.
Gorete Sabyimana na Diane Ndereyimana naho batoye mitende harababanye babo bo nubu bagerera mu mabarabara yo mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kubera ubwo bugwayi. Adere mukuru wo ku mutumba wa Rusiga yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mwene wabo yasinzikaye cyane kubera ubukene.
Ibintu bya mbere bituma ashobora kurwara gufata imiti ayifata nabi. Urumva amahera tuyigura ni menshi, hari aho ujyana nka 25 cyangwa 30. Ayo rero ni igice cy'ukwezi, tuvuge guhera ku itariki gushyira ku itariki 15. Ku zindi 15 kandi ku mwisho tugenda tukakubindi. Rero kumwisha aya mahera harahabura cyangwa yabonetse naho imiti agayifata nabi.
Mu kiganiro Jean Norbert Munyentwari arongoye ikigo cyakira abagendana izo ndwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko iyo miti izimbye nico bivako.
Iyo ministry isanze muri Kamebu ibizimbuze ariko tugiye kuyigura mu mafarmasi dogoro kuri marché central ucusanga imiti izimbye cyane gose. Hariho carbamazepine usanga igura hafi 80-90 ukacusanga uyishize ku ijana ijana na 20 vana naho bayiranguye umuhaye bibiri ku munsi kimwe mu gitondo kindi ku mugoroba ucusanga ugiye kwegereza hafi 90-10 ko ari ingwara zidakira azoteyezo kwa mabufata ku kwezi aza kugura ariko ubwa mbere mu minsi yahera nk'ibindi bya kenobaro bitari byagura amafaranga 16 ariko uzyasuye kudubwa gose.
Nta kindi abajyango bafise abagendana ingwara zo mu mutwe basaba leta nuko yovura izo ngwara ku buntu nk'uko ibikora ku bagendana umugira wa sida. Andre Bigirimana wo ku mutumba wa Rusiga ari mu batera ako kamo.
Abantu bajijiwe n'izi ngwara kenshi usanga ari ingo zitifise kandi mu kugira ngo bavugwe bigasaba uburyo burebwe tukaje rusaba ko aba bantu bari mu ibarabara leta n'ukuri nayo iboneka arabantu nk'uko abagwaye ba sida nabo yabitayeho yiteho n'aba bantu bo mu ibarabara babarondere ibirigo bashireho n'uburyo buzobakurikirana.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntibuca kure ku kwishura igisabo cabo bafise ingorane zo kuvuza babo indwara zo mu mutwe. Kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika Pamphile Bukuru avugira ubwo bushikiranganji avunira urugohe abarundi.
Ivyerekeye igiciro n'uko iyo miti ziyumve ntawo bideha iyo miti irazimye ariko igihambaye nuko ihari abantu ahubwo tubahamagaza yuko boza mu mashyira hamwe yo kuvutanya ni naho iyo miti izozimbuka. Imiti irazimba ntidushobora kuzoshikira hantu ry'uko abarundi bose bivuza mu gihe hakiriho abantu bataja kubaye mu mashyira hamwe ngo dushigikirane.
Hari kindi uwavugira ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu abwira abarundi ni ukuvuza byihuta uwo babonye ko afise ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe kuko ivuwe hakiri kare umugwayi atarasinzikara ikira mu mwanya muto. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cha Istebu kijeje ibiharuro mu Burundi kikavuga ko abarundi bagera ku 90% bagenda n'indwara zo mu mutwe ku rwego rw'igihugu. Ibyo biharuro biri mu matohoza ico kigo cakoze mu kwezi kwa 10 mwaka 2020.
Nuko rero ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika akabino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire amenyesha makuru batandukanye bari ku rubuga na bagenzi bacu bakora ngaha ku cicaro gikuru c'ijwi rya Amerika Washington DC kuri mikoma ari kumwe na Joe Diana ni nahazwe muri studio ya 12 niho nari konda bashikiriza ano makuru no mugoroba nshimira abo twakoranye hari aha kugira muhinga bw'ivyuma muri bo harimo Dieudonné Cubahiro na ingénieur Patrick yakoze igirwema yaraduhagarariye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose murara hajyana ahatajyana harari umwasi nimwitinye mu kubandanya mu kwikiza akagohe ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turi ku izina rya VOA Radio yacu aba kuri Facebook, Twitter na Instagram ahandi tuzuba turi kumwe ku munsi wa Mungu.